iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Ekereziya ntitanga amategeko, amategeko ni ay'igihugu. Twebwe nuko duhimiriza. Duhimiriza tukigisha. Abo bantu bashaka kubona yuko basumba abandi mu rugo, ko umugore umengo si umuntu, umuntu akagira ati uko kwemera siko warahubye.
Uyu ni Patiri Viateur Narataze akorera mu biro bijejwe ngo n'imiryango muri diyoseze ya Bujumbura i Burundi. Avuga ku ruhara amadini afise mu guharanira agateka k'abakenyezi ica basengera mu dini ry'aba protestant babivuga ko muravyumva tudasize inyuma abayisilamu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Z'Amerika Donald Trump yagirije kuri no wa mbere ko yoba yarahaye amakuru y'ibanga ryo kugwego go hejuru umushikiranganje w'Uburusiya jeje migenderanire n'amakungu. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika havuga ko mu munano Trump yoba yaragiranye n'umushikiranganje Lavrov w'Uburusiya ku munsi wa gatatu yoba yaramubwiye amabanga y'ingene urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu ruriko rurategurwa ngaha muri Amerika. Ayo makuru ikinyamakuru The Washington Post cyayahawe n'inshuti ya Amerika itashimye ko Uburusiya bubimenya. Naho biruko hayo makuru yamirigwa kure n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu havuga ko adahakana ko perezida Trump hari umubonano yagiranye n'abategetsi b'Uburusiya yamarango ntacu yigeze yumva acira hasi kuvyerekeye ayo mabanga. Abashingamateka bamwe bamaze kuvuga ko mu gihe ayo makuru yoba arayukuri bishoboka ko bangamira umutekano wa Amerika kuko Uburusiya atakiboneka uriko burakora mu rugamba rwo kugwanya umuhari w'iterabwoba ya Kiisilamu. Ayo makuru atangaje mu gihe hakiri ihishijwe mu ikomborwa rya James Comey yahoze arongoye ibiro bijeje gutohoza ivyaha FBI ngaha muri Amerika. Havugwa ko yoba yariko aratohoza imigenderanire iri hagati y'abari muri Leta ya Trump n'Uburusiya mu gihe cyo kwiyamamaza amatora. Isiramwe muzamakungu ONU yongereje igitigiri cy'amafaranga kenewe yo gufasha impunzi z'abanyesudani y'epfo muri yaridi umwe w'amadolari n'ibice bine niyo akenewe kugira ngo izo mpunzi zironke ibifungurwa, amazi ndetse no kuvugwa. Filippo Grandi alongoye HCR yatangaje kuri wa mbere ko Sudani y'epfo ari igihugu cyo ku isi impunzi zigwirirana n'ingoga ku munsi ku munsi. Aharugwa izababa imiliyoni 2 intambara y'abanyagihugu igeze mu myaka 4 muri ico gihugu ikaba yatumye umuliyoni n'ibice 8 vy'abanyagihugu batizabo bagahunga. Ibisagara bibiri byo muri Côte d'Ivoire ku munsi w'ejo vyari mu ruhagarara bivuye ko abasirikare bagumutse mu ntumbero yo gusaba leta kubaha uturusho yabemereye. Amenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri ico gihugu batangaje ko amasasu yahereye mu gatondo yumvikana haza kugera nka saa sita akivuga, ariko n'ubu abantu babandanya bafise ubwoba. Umuvugizi wabo basirikare bagumutse yabwiye Ijwi rya Amerika aho hari iboake ko batagamije gutembagaza ubutegetsi, ariko ko basaba perezida Alassane Ouattara gushitsa ivyo yemeye vyo kubarihira uturusho dushika ku 20,000 vy'amadolari y'abanyamerika kuri umwe wese. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva ibiganiro byacu bitandukanye hace mu kiganiro iwanyu mu ntara muce ku rubuga rwo kuri internet ari gowezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire imiriwe ikiganiro cacu tugihere mu manuko bw'u Burundi neza na neza mu ntara ya Bururi ivugwamo ikibazo cibura gisoko rya kijambere ivyo bikagira ingaruka mbi ku badandaza hamwe n'abaguzi mbo muri commune ya Vyanda abajejwe intwaro bavuga ko ico kibazo bakinzi kandi ku mugambi w'uyubakwa gisoko ya kijambere uri mu kuja mu ngiro ivyinshi ku ino nkuru no munyamakuru wacu Alain Irankunda
Ahanzi ku isoko yo kumugwa mukuru wa commune Vyanda uravye hijya no hino hamwe no hagati gisoko ubona hari utumeza twibiti kwanziwe ko ibidandazwa bitandukanye utwo tumeza turi mutuzu tumwe dusakaje amahema utundi bidusakaye ibintu bikabuko mu gihe iyi soko ari yifatwa ko ari nkuru muri commune nzima abadandaza tuhasanze bavuga ko bahura n'ingaruka zitari nke zijanye n'uko bakorera mu isoko itari ya kijambere
je nkundi umudandaza ibintu bijanye n'isoko ibidandaza mu misanzwe ntisoka neza kuko umuntu ahura n'ingorane zitandukanye izo ngorane nazo usanga hariho ubukene bwinshi abantu benshi bakunda kuza twumva yuko ari ubukene ko sinzi yuko ari ukutwibagira cyangwa batarakwibagira
nk'ubu nka jewe ndashobora kugura ibintu maze kugura ibintu nkabishyira nk'ahantu usanga byacanganye n'iby'abandi bimaze gucangana rero duca dushwana n'abagenzi n'abagendanje usanga ari ibintu bigoye cyane kwibwakira ingombwa none ushyize nk'isakoshi hasi washobora gusamara gato ugashyira ikintu hasi usanga cyagiye kubera abasuma n'ibintu nyine byaruvayage ntitworoherwa na gato
no ku ruhande rw'abaguzi icyo kibazo bavuga ko kibakora ko hamwe bavuga ko nko mu gihe imvura iguye badaheza baronke aho bayugama mu gihe baje gusuma ikindi abo baguzi babandanya bavuga nuko batizera isuku y'ibyo basumye mu gihe hari ibyandigwa mu turepe dushashe hasi ku kibazo cy'uko hari n'ibyo bakenera kugura ntibabironke Maria Denisa Butoyi avuga ati
mu bisanzwe urabona ugiye mu isoko uvugiye kuraba ku twiza twiza mugamo mu gihe rero isoko idateye imbere uko tunyishobora kuturonka ino tumeze gute duteye imbere gute by'ibitenge urumva barigora bagafata iyo tike bakamanuka kuri twebwe n'ingorane nyene na urabyumva aba badandaza bacyavuga itike twakoresheje mu kumanuka no mu kuduga kubera tamba barabara cyatumenye ukuntu tugurisha bagasobanuka aho biciro kirewe kashita kuyikorera kwa mu gisaka
kuri izo ngaruka zishika yaba baguzi cyangwa abadandaza twaganiriye bavuga ko umugambi w'iyubakwa gisoko ya kijambere badatahura impamvu utaja mu ngiro kandi kuva mu mwaka uheze abajetwe intwaro bari bavyemeye nimbona Alexi agasaba ko woja mu vyihutirwa
n'isambwe isoko bari batwemeye simbona ko n'ubyaba byaragoranye kubera bari barabivuze yuko isoko itegerezwa kuboneka sinzi yuko byaba byavuye ku ntwari ya leta sinzi icyo twatwifuza yuko iyo soko yoboneka kubera isoko yadufasha cyane nka twebwe abantu bato bato itwegereye byo tubera byiza kubera niryo terambere ry'igihugu
naho biruko abajeti intwaro barahumuriza abanyagihugu kw'ico kibazo cy'inyubakwa gisoko ya kijambere kigiye gutorega umuti Gabriel Sabiyumva umunyamabanga wa commune Vyanda aha abanza kutubwira imvo zatumye iyo mugambi uteba gushyirwa mu ngiro
isoko ya kijambere ngaha misanzwe ntayihari yarigeze gutegurwa ihe kimwe hanyuma umugambi usa n'uhagarara ariko mu buryo bwa PCDC icyarateguwe tubazi yuko ma priorite cyagiye imbere abanyagihugu ntibaroherwa mu kurongo icyo bifuza ku mafaranga leta yama yatatwongo bari ku munsi ku mwaka umwaka iyo bari zova mu nzira mu gushyira imbere uwo mugambi tubare ko icyo hinduka tubazi ko borema kuko n'abanyene barabitahura barayibona ma priorite tubare turatanu icyo kibazo kirimo umuzaro ryo cyane
kuba iyo soko itarubakwa abajejwe intwaro muri komine bemeza kandi ko ari agahombo mu iterambere na mwarijya yo kwinjija amahera y'amatagisi mu kigega cy'ibikorwa by'iterambere bya komine cyane ibururi n'ubumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rakoze Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru mukanya turaca tubashikiriza ikiganiro c'abanyedini
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko twinjira mu cha kiganiro cy'abanyedini mbanze ndabatumirire mu kiganiro muri sanga cuno musi saa 10 aho mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku kibazo cy'ubushomeri mu Rwanda abakiri batorero bavuga ko ari kibazo kibaremereye cyane uno musi juri y'Amerika ryabatumiriye abahinga bo mu kigo kijejwe gukora amatohoza afatiye ku bitigiri mu gihugu cy'u Rwanda ico kiganiro ntimuze kugisiba igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi Mutinone tugaruka kuki kukiganiro cy'abanyedini uno musi rero mu kiganiro cy'abarongo ya masengero n'amadini tubabwira ikibanza cabo mu kurwanya uguhohoterwa k'umukenyezi mu rugo yubatsemwo canke mu kibano ni gice kigira kabiri inyuma yaho abo barongo ya madini n'amasengero bavuze ko umukenyezi adahabwa ikibanza gikwiye mu masengero no madini mu bibanza bifata ingingo ivyo bigatuma umuntu yibaza ko vyo babiri mu ntandaro yo guhohoterwa kwiwe n'ubunyene Diane Ndonse ni wa remeshaje ikiganiro muri studio ibujumbura
mere kuri pastori Arine ndiho kubgayo arongo isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura pastori ndabaramukije
mwaramutse
duhe ikaze na Sher Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashe mu Burundi na mwebwe Sher Jawab ndabaramukije undi mutumire duha ikaze ni patiri Viateur Naratadze ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura na mwebwe patiri ndabaramukije
amahoro neza
imbere yuko tubandanya duciye ku mayange mu kiganiro giheruka twayaze ku kibanza umukenyezi ahabwa mu madini no masengero aho twasanze adahabwa ikibanza gikwiye cyo kimwe n'umugabo cyane cyane mu bibanza byo gufata ingingo uyu munsi rero tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero mu gukinga amabi akorega umukenyezi n'uwo bubakanye cyo kimwe nabo mu kibano bitanguriye hasengera patiri Viateur Ntaratadze mutubwire agateka ku mukenyezi kugira ngo ntigahohoterwe mu kibano mwebwe mukora iki kugira mukingire uguhohoterwa ku mukenyezi
ibyo kuri uri kurabiraba urabona ko hari imiryango abakenyezi bateye ikigongo ubona yuko umugore mu rugo ateye ikigongo cyane ubona yuko byukuri hari habagabo novuga nti nk'ibikoko mu muryango ubona yuko hari abagore vuga uti none uyu ni kiremwa c'Imana uyo muntu arubagaje gusenga wa mugabo ugasenga umugore wamufashe gucyo n'abana wabafashe uko ukabona ko biteye agahinda ni intererano rero twetubwira duti kuko ekereziya ntitanga amategeko amategeko nayo igihugu rero nuko duhimiriza tukigisha abo bantu bashaka kubona yuko basumba abandi mu rugo ko umugore umengo si umuntu aho biri umuntu akagira ati uko kwemera siko warahubye kuko nta kwemera kuza kuyica mugenza uwo mwasangiye byose kuko ngo ntibakiri babiri n'umwe niyo ntererano nkuru cyane cyane gufasha kugira ngo abantu babigire bahindure abona yuko niba bitirwa kwemera siko bahindure kugira ngo umuntu nawe kuko umuntu yaremewe ubuhigwe n'abagabo bakora igishoboka cyose kugira ngo umupfaso niwe wahirwe muri duke canke twinshi ahigwa agira umunezero yiyumve mu rugo mbere n'ahandi yiyumve kuko nikirumara mu muryango
yego reka duhe ijambo Shere Joab nawe atubwire mbega mwebwe ibikwiye gukosorwa nk'abarongo ya madini mona ari nk'ibi
by'ukuri nk'uko twavuze twebwe abayisilamu tugendera amategeko y'Imana aya mategeko nayo tukavuga ruti ntahindurwa changi na hinduka kubera igihe cyangwa umwanya cyangwa kubera ingene umwanya uhinduka cyangwa imyaka igenda amategeko y'Imana aguma handi nyine gucyo rero tukavuga ruti umugore naronka agateka nk'uko umugabo afite agateka muri Islam turemeze uko umuntu wese umwana yigishwa anganya n'uwundi nubwo ngo abahungu nibiga abagore nibareke kwiga uya iyo ni migenzo n'ibirano by'abantu biyumvira kuva kera mbwo mu mategeko y'Imana aba bana bagenda bafise agateka banganya n'uyu mukobwa agenda afise agateka anganya n'umuhungu kirese bijya bujya butandukane gusa Imana yashize uyo nyine umuhungu cyangwa umugabo naraburugo natanguza urugo mugabo kurutunganya cyangwa kurufashanya arufashanya afiseke afise umucanje w'incanu afise umugore wiwe gucyo rero tukaburuti ano mategeko byari byiza kw'abakenyezi badahabwa icyubahiro gikwiye nk'uko Imana yabihaye nk'uko Imana yakibahaye nabihindura bishoboze ari mu bihugu ari ku isi ari n'ahandi
intererano yanyu ibyo bakwembe guhindura cyane cyane mwe mubona ni nk'ibihe ubwo muti isengero ryogira mu ruhara uru
urabona yuko
guhinduka ni nk'ibi
urabona yuko mu butegetsi kumbura tuvuga twama tuvuga mbe no mugabo gusa tegeka eske umugore we ntiyoba umukuru ategeka ko tuwiga mu bitabo by'Imana muri Yemen hariho umugore yatwara yari umwami Balqis turavyemeza mu Burundi turavyemeza muri Qur'an nyangatifu none umugore we ntiyohabwa agateka mwa ejo mu Bufaransa hariho umugabo n'umugore mugabo ukabona yuko benshi bari bizeye umugore muri Amerika bari bizeye umugore ko azotwara mugabo ugasanga yuko numengo nakantu bamukuye ko muri Amerika n'ahandi mugabo arabikwiye nawe nyagatwara kuko ni ibintu byo ngahakwisi ni by'Imana yavuze
mugabo nimba mwebwe umukenyezi adashobora kuba umushehe hamwe abakenyezi bose boba mu idini rya Islam ubwo mugihugu byoshoboka yuko aronka icyo kibanza
ndabiguhakaniye muri iki gihe nibyo bariyumvira ko umushehe ari umugabo gusa mugabo aminuje amashuri y'idini muri iki gihe turabita abashekha barahari barandika ibitabo bakaronka za doktora maitrise n'ibindi bintu kandi bagasigurira abantu bakagira n'inyigisho n'ibiteramo ugasanga ko muri Islam bavyemera nta kibazo
intererano nanze no tanga abizera ijambo ry'Imana Bibiliya reka tureke ijambo ry'Imana iturongore uri Hosea haranditse ngo ubwoko bwanje burahonye kubera kutamenya bagiye bavuga yuko umugabo ari umutwe kandi ko biri bivuga umudamu ntacyo biri tubwire ivuga ko ari umufasha mugabo je nkunda kumugiranya nk'umutima rero nimba umutima yubuze umutwe umenga nk'umusazi nk'umugore adahagacira umugabo amenga ni nk'umusazi n'umugabo azimye umutima ibuzima burahagarara rero ijambo ry'Imana uko rivuga rihagaciro abakenyezi kandi rikabemerera gukorera Imana rikabaha rikabemerera kwidegembya kugwa umwidegembya twaba muri Kristo Yesu rero intererano nuko amashengero yahaguruka canke abakristo bizera ijambo ry'Imana bakakira ikibanza bahawe na Yesu Yesu yaduhaye ijambo ry'ubugingo rero ntiturinumye ko ntituzorivuga tutakiriho turivuge tukiriho dukorera Imana tukiriho kuko umutima utuma umubiri wose ubwira ubuzima bubeho kuko nk'akarorero ikibanza cy'umukenyezi ni kitaba ikibanza gifite agaciro nka kujya umumama yatari muzima mu rugo hari ubuzima buhagarara tuzosanga mu gihugu muri politike mu bintu byose hari ibintu bihagaze kuko Imana yishyizeho ibintu iba yashyizeho ibintu rero izi Imana yashyizeho twebwe twizera mu ijambo ry'Imana abakenyezi nibahaguruke abakozi b'Imana nibigishije ijambo ry'Imana ry'ukuri tureke gukurugwa cyane n'imigenzo kuko no munsi imigenzo ihari nk'akaro mu Burundi iracinyiza umukenyezi ejo hazozi yindi ituma umugore arengera umugabo rero guhagara mu ijambo ry'Imana bituma umuntu agira ikibanza ciwe kandi agakoresha kwe gukora rero na tera intege n'abakenyezi abakenyezi ntibazovuga ngo ikibano cyaratujije oya kuko Imana ivuze kuri kumwe nawe iragushigikira ikagucira inzira
mbega ni ihe ntererano ibibazo bimwe bimwe biri mu kibano nk'akarorero navuze nk'ikibazo kijanye nk'ukudatorana kw'abakenyezi bituma hariho ukutangana kandi bikagira ingaruka ku buzima bwiwe na cyane cyane ku matongo ko mu gisagara cyabo cumbura hari abatangwe kuza baravyumva umuga ku matongo kugeza mu musiryo tegeko nta rihari uruhara rwanyu ni inkuru he kubibazo bimwe bimwe nk'ivyo oy
kuri ibyo murabona ni tegeko riraba ubutungane n'igihugu leta niyo ifasha kugira ngo ibyo bintu bitungane birimo nibaza ko ari kibazo kigeze kure muri ivyo nyene interano ye Ecclesia Catholica na jenserukira nuko ubwa mbere na mbere umuntu kuko abagabo abantu benshi bari hari abantu bakunda kwihagararako bakihagararako kugira ngo na ikintu yo babona ko ari kibi gateje waho nshize naha kamengo ni icuma kitagoba baje kumviriza iryo jambo bagasenga abagabo bakanyugwa n'ico bemera kuko urumva umuntu arabona ngo n'umuntu umukatolika mugaya yarabatirijwe gusa yaragize iki aza mu misa umengaje kugira ngo yandikishe yandikishe ntabone ko umengo hari ahantu atogenda kwandikisha ibisiyo nabone ko asivye kumva iryo jambo n'uwo muhezagira aba ari karahomba kizotuma ahubwa umuntu ngo abesheho abe neza mu rugo twabahamagarira rero nk'intererano dufatiye kuri icyo kibazo muvuze kuza kumva ijambo akumva izo mpanuro kuko nk'ari umugabo asenga neza umugore asenga neza abana basenga neza izo ngorane ntazihari sinzi ko mbeje ntazihari abo bantu rero icyo tuma bareka kudadaza imitima havuga ati utu tuntu twaturondeye hamwe na sogo ku nande nande jese numva ingene umushikandiro uja kuyerera akaja kugogwa n'iki n'iki naho atategeko riraha aba mugaha avuga ati ibi bintu umushikanje ntazogogwa canke ntazogira iki kandi papa yabira bitoronde none atemera atazi casonera atazi gateka ry'umupfaso atazi ka gaciro k'umuntu atazi la dignité de la femme atazi n'iki nona zoheza abifashe gute cyo cyaduhamagara rero nk'intererano ko abantu ijambo baryumvise ry'umukama ryo bahindura maze rimaze kubahindura nibaja muri zijya manza hagiye bagira ati ndumujijeje unshimanza ati cyatunganye ntaheza agira ngo ko ari umugore aruzanye ngo yakabise oya aruca avuga ati ndaruca nk'ubutunganiriza bikacara ivyo yaronse muri Ecclesia yaronse muri iryo ahasengera bigaserukira ahakorera ari mu ntama nshinga amateka ari muri nkengu z'amateka ari he akajana bwa bukristo butunganiriza bose ikibereye bakagifata kw'ingingo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
hari ibibazo bitandukanye bijyanye n'uguhohoterwa byibonekeza mu banyagihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu nko guharikwa mu buryo butandukanye cyangwa umuntu akazana abagore bidaciye mu mategeko nkabanga sinzi ko shewe bimuraba ariko hari uguhohoterwa k'umukenyezi mu buryo butandukanye ikibazo cyaraho uruhara rw'amasengero mu kugwanya n'ibyo ko bidashobora kuba biva no ku kibanza umukenyezi ashobora kuba afise no mu masengero
urakoze kuri icyo kibazo muri iki gihe mu Burundi usanga yuko abayisilamu batanguye kuganya babona yuko umengo leta yabinjiriye mu mategeko y'Imana mugabo mu by'ukuri kuri twebwe twize tukaminuza iby'idini ntitubona yuko leta itwinjiriye mu idini cyane ijye kuduhanyangira amategeko y'Imana sibyo na gato ibi naragize mu experience niganira n'umuntu muri Senegal nawe nyine arabinyumvisha cyane kandi nsanga yuko ari by'ukuri twebwe tuvuga duti umugore arahawe agateka kiwe kuva aremwe gushika n'umunsi azohura azohura n'Imana kandi muri Qur'an hagatifu turafise ikigabane bwego cy'abagore gusa Imana yavuze mu by'abagore kurongorwa kwabo guharikwa kwabo mugabo tugasanga yuko cyane gutorana washaka nibyo gutorana mugabo ugasanga ubutandukane ni buto cyane twerekeye ibyo gutorana umugore muri Islam aratorana mugabo atorana kimwe umuhungu nawe agatorana bibiri kubera iki hari intumbero yuko uyu mugabo uyu muhungu azoba agejwe urugo rwiwe kandi arye muri katorane kwa se wiwe umukobwa nawe uyu nawe azugenda kuzizwa urugo rw'iyo azokubaka azotorana hariya kandi nasubire kandi atorane ngakwase wiwe sinakujya kwa kera bavuga ngo urasose genda urabiyugiye mugabo ntuzugaruke kandi mu migenzo y'abayarundi oya kuba yuko umugore atorana ku mugabo wiwe kandi agatorana kandi iwabo kwa se wiwe n'umuhungu nyine atorana bibiri kubera yuko ari umuhungu azokubaka rw'iwe agacunga rw'iwe nicyo gituma bahawe ubutandukane gucyo
kumbura ico tuzokigaruka ko mbega kubijyanye n'ico nyine mwari ko muravuga yuko nk'iryo tegeko rijanye nuko guhohotera abakenyezi haba kubaka bidaciye mu mategeko kandi umugabo akagira abagore bangahe iryo tegeko namwe rirabaraba muzogyubahiriza bizogenda gute
iryo tegeko ni ngombwa yuko abayisilamu bajyubahiriza ubwa mbere tuvuze guko amategeko yacu twebwe abayisilamu na amategeko y'Imana ni intumwa y'Imana yadusigura amategeko ya Qur'an hagati nibi shoboka yuko uwemera muri Islam agenda kubiri n'amategeko y'Imana agenze kubiri abavuye mu idini ugenze kubiri n'amategeko n'insiguro zasiguye n'intumwa ya Muhammad ubuvuye mu idini
ni kuvuga kurongora umugore arenga umwe hajya aba barenza amategeko y'idini
kurenza umugore wundi ku mugore wari ufise atabyushoboye
bidaciye mu mategeko y'igihugu
bidaciye mu mategeko washaka samategeko y'igihugu bidaciye mu mategeko y'idini ya Islam
ay'igihugu
n'urenze igihugu
amategeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu rero ukagushirwaho ku mwaka uheze
nibyo turagyumva yuko na atarayisinya twarabimusabye nibatinyenye barabe kwanza babyige neza
byarasinye byarasohotse mu kw'icyenda
nibyo kubera yuko riri mu mategeko y'idini kandi kujya iryo tegeko ntirije gukinyiza abayisilamu Burundi batwumve neza rije tegeko ryaje gushira mu ngiro iki Imana yasabye kuko yatubwiye ati mu kigabane cya kane cyo nyene cyo bacyabagore umenye ku murongo wa kane cyangwa wa gatanu gutyo mukaba mwebwe mudashoboye kuronka abasuku kazi kuko ibyo abasuku kazi byari bya kera muri iki gihe nta bakihari kirese ubumara n'ibindi bintu ni murongore abo mushoboye ari umwe babiri batatu bane uko niko Imana yabivuze mugabo igiye cye sitegeko yashize ko ni ngombwa yuko umugabo wese muri Islam arongora bane siko yabivuze kandi yavuze ati utabishoboye byabo bagore nagumane uyu fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thalatha wa ruba faman lam yastati fawahida utazo wabishoboye uburinganire kuringaniza abagore bane akabaha banganya nareke nagumana umugore umwe gusa
mu majambo make twovuga yuko hari abahohotera abakenyezi muri ubwo buryo mu dini ryanjye
birahari birahari
mu bigwanya gute
mu bungi bw'abantu tubigwanya gute kwa tuvuze tubewe abayisilamu ko tudafise leta muri iki kikozima kazima leta imaze gushyiraho ingingo uwo tuzobona bigira bitagiye mu mategeko bitagiye nk'uko byasabwe n'Imana leta ikabishimangira tuzomurega azoshyirwa imbere y'ubutungane bajya abagore bazomurega abakenyezi bazomurega nk'uko twumva yuko hariho n'inama z'abakenyezi amashyirahamwe azotunganywa mu gihugu abonye umuntu yabira umugore wa kabiri bidaciye mu mategeko
amategeko ari amategeko y'idini n'amategeko y'igihugu
nibyo amategeko
y'igihugu kivuga kiti ni kumwandikisha kandi byemera umugore umwe akore wandikisha
ayo rero n'amategeko y'idini
y'igihugu
ayo iyo ni igitego cyo
kwandikisha
iyo mwemvuga y'igihugu mugabo kuri twebwe abayisilamu naho bo kwandikisha bose bane abikwiye mugabo afite ubushobozi bwavyo na nitwovuga ngo nareke itegeko rya
leta majambo make rijya mwebwe ntacyo muzokurikiza kubera muzokurikiza iryo
ikoranishubuye kubishoboye none bose barabishoboye muri iki gihe uzobatunganyiriza baronka inzu zingana imodoka zingana abana bige abagore bambara bangana uzobifise mu bushobozi atabu bushobozi ubifitiye nawe no gumana umugore umwe n'igategeko rero rya leta
ego reka turangirize kino kiganiro hano nimba atacu mufite mugira
mu kindi kintu kongeraho nuko abantu ijambo ry'Imana yatubwira twebwe twizera yuko umugabo akwiye kugira umugore umwe umugore nawe akagira umugabo umwe rero nk'amashengero intererano nuko abantu babaye abakristo twebwe tuvuga bakijijwe iyo barakoze nk'ije bintu byose byo guharika cha guharikwa ari byiza kwa bitunganya kuko ari rya umugore abo wa kabiri cyangwa umugabo akagira umugore wa kabiri hama yamara guhinduka agakizwa agasanga biragoye ko arekura agashaka kubandanya yanzira mugabo agifashe na bwa buzima rero ubukristo twe twemera ko ubukristo burimo no gutunganya no gusubitsa rero ivyo ni intererano y'amashengero dukwiye gukora cyane mu bakristo baraza twese Imana yaduhamagaye tutari beza
kandi murabona ko harimo guhohoterwa ku mukenyezi muri ubwo buryo
yego ico gihe rero nimba waje warahohoteye umukenyezi umugore wa mbere ikibano kikavuga ngo warukiye kurongora wa kabiri hamukabuhindutse ukabatizwa wa kabiri ntumutenke ntabwa mugandi musubirane nk'umugabo n'umugore
nuko rero akaba ari ngaha duce dusozera igice cha kabiri cha kino kiganiro cha gatatu muzogikurikirana ku wa kabiri uza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ayiwanyu byane nahaze tuzosubira ejo nkaho twari twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.